tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Noeli nziza kuri mwebwe muyemera mukanahimbaza nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Ku ijwi rya Amerika uno munsi rero twashimye kuba hakanya ko kwipfurizanya umunsi mukuru mwiza wa Noheli no kutubwira uko muri ko murawuhimbaza kwaje batanguye kuhimbaza n'ingene muwiteguriye kubatara utangura muri kino kiganiro kidasanzwe cha Noeli. Turakubitira amakambi atandukanye ari muri Uganda na Congo. Turaza kandi kuhamagara abaturungikiye nimero za telefone kugira ngo batashe ababo tudasize inyuma uturimbo twa Noheli mwadusavye duhereye kuri kano karirimbo k'umurwi wa Shemeza Music mu gihugu cy'u Burundi. Kuri mikro ni Diane Niminahazo.
Shemeza Music welcomes you.
Ngere ndabipfurize Noheli nziza ncuti bakunzi bijwi rya Amerika. Karirimbo ni irijuru kumurwi Shemeza Music yo mu Burundi. Tugatuye abakunzi bijwi rya Amerika mutwumva muri mu makamba atandukanye Nduta, Nyarugusu muri Tanzania, Imahama na Kiziba mu Rwanda, Zareka muri Malawi, Rusenda muri Kongo n'ahandi n'ahandi. Umukiza tuvukiye agumbira imitima yanyu n'iyabanyu. Imbere yuko tubashikiriza intasho zitandukanye tubafitiye, twaze kongera gushimira mwebwe mwese muhoza aho mugufasha ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu, haba mu kudusangiza inkuru mubona, haba mu buryo bw'amajwi, amafoto na za video n'ibindi. Ikiganiro cacu rero reka duce tugihera mu ntara ya Makamba. Ijwi rya Amerika ryagendeye riciye ku bakunzi baryo bavuga ko iminsi mikuru iheze umwaka ibasanze mu bukene. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye niwe dusomera ino nkuru twateguye duce ku bakunzi bacu i Makamba.
Abo ni bamwe mu bo twaganiriye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba batubwira ukugene biteguriye guhimbaza cyane cyane umunsi mukuru wa Noeli. Ubukene bavuga ko bwavuye kwindagurika ry'ibihe byatumye imyongo ikama, abarimyi ntibaba bacimbura ibyo barimye muci nk'uko byemezwa na Minani Violette umurimyi akongera akaba n'umudandaza.
Ahanini nganibaza ko bari nka ruro ruzuba rwatse irabona nk'iki cyabaye kabiri. Abantu benshi ibintu by'amahera babikora mu bintu by'indimo bashobora rero n'ibintu by'imyonga inzozi za rumwe ntibavomeye n'abantu bagwaye bariko barakora impunzu.
Kudatasura kare kw'imvura byatumye ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biduga. Ifu y'imyumbati bwabaye ubwa mbere ishika ku mafaranga 1,600, ibigori biduga ku 2,600, ibiharage bija ku 2,500, naye ibiraya bikaba bigeze ku 1,400. Iby'umuceri byo uburibwa n'abifise. Nakabandi Rukia ni umudandaza w'umuceri mu isoko ya Makamba.
Nine nane umutanzania wa mbere, wa kabiri
tudandaza ibihumbi bine uwa gatatu tudandaza bitatu n'amajana umunani ugiciro cyo hasi tudandaza bitatu n'amajana atandatu uwo bita munyika uri kuri bitatu n'amajana atatu
atubwiye ibyo biciro acabandanya
ntiturabibona ngene bazabuhimba kuko umwe wese yifata ku itama tumubariye igiciro
mu bice badandariza mu ibitenge by'abakenyezi hamwe n'ibirato babona ko atabaguzi nko mu myaka iheze nibaruta Beatrice numwe mu babidandaza
ya baragabanutse abantu kubera ubukene bashobora kugura ibitenge ndetse n'ibirato bahora bambara n'ibyo bakigura kumbure kubera ibintu ubukene kandi ibintu byagiye birazimba ubu ntibitenge bagisuma wonsa amahera arundi twarariye aturonsa batomboye ibintu by'ibitenge n'abyo bakigura ahanini ndi kurarara mbere wemwe nta n'umunsi mukuru uri
uvuye ahagurirwa ibitenge ukaja aho badandariza impuzu z'abana bene amamangazine bakubwira ko atabaguzi bariko barabona mu myaka iheze Minani Violette adandaza impuzu z'abana zikunzwe kugugwa cyane himirije Noweli
ubusikirenga kare nkaga abantu babutu iso aya masaha ya saa tanu ndibaza ngaza ari saa sita mbere abantu bababutu iso kubona amabutika abantu batekera ari kugura amasashe gusa ariko byarahindutse cyane
ahagurirwa ibirato by'abana naho nyine ni nk'uko abaguzi ngo sikirenga nk'uko umudandaza wabyo Butoyi Gilbert abivuga
ubumengo ni iminsi isanzwe kubera usanga abantu benshi usanga bidoga ubukene ugasanga umuntu kuko abana afise ugasanga ntashobora kubambika bose cyangwa ugasanga ntashobora kugura kubera ibintu byazimvye amashiringi yarazimvye bavuga ngo ibyo ari byarazimvye ibintu biri ku giciro kirekire
mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe ati muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa biraduga abaguzi rero baranakunda gukoresha uburyo bwishi mu gusuma ibyo bafungura ishyirahamwe ya Buko rirabakebuye ngo ntibibagire ko ubuzima bubandanye inyuma y'iyo minsi bakwiye rero gusuma bibuka ko mu kwezi kwa mbere bazobandanya bakenera gufungura bigerere rero leta nayo tuyisaba ikurikiranire hafi ibiciro yongere ikebure abikika mu kiza mu kuduza ibiciro Christmas Day in Bethlehem the child was born. Yeah. It is of Christ Emmanuel, Messiah. Yenge unyere bakera mutubarire none icyo mwabonye gacoro hamwe Yesu ya uka twara hotu na bibi
Umwite jambo chanke mana chanke ya Ije vyose arabisize yambara umubiri ngo je nawe tuze tuvuka irya kabiri Ni Yesu numwe si babiri
Marayi karatsukira atimbe tsehemu Hadafu kiyumu kiza niwe Yesu
Akaririmbo muri ko murumva na karirimbo ka Noel karirimbwe n'abaririmbyi batandukanye mu Burundi turizera ko yaba amajambo nuno mudiho byose bibafasha kugira ibihe byiza abihereza uno mwaka w'2022 twinjiye mu gice cya kabiri cy'ibiganiro byacu kigiye gushimikira ku ntasho duhera kuzo mu mugenzi wacu Vedaste Ngabo yatuvaniye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Kumazina yiwanje jewe nitwa Mbanzimana Sipesi kumusozi w'ubugorora niho mvuka ndaramukije basaza banje bose guhera kuwo bita Kayobera Theogene Sindayiga Gabrieli n'umusoda na Liberata mwene wacu nyene tuvuka narahantu bita mu Gatanga mu Kamabungo wowe se ndamwifurije Noel nziza na bunane bwiza nararose n'umwuzukuru ewa ndanabipfurije ko n'umwana nayo narazimije wabita ndayiragije prosperi ubu turi kumwe umvise abana bangahe turi kumwe n'abana babiri n'umukazana n'umwuzukuru mperuka kunguka
nje banyita mworohayisa ntuye mu kambi ya Rusenda ashaka gutasha umuhungu wanje mu gishaya Elvise ari mu Kayanza mu Gwegura nkaca ntasha na nyina wiwe ari mu Kayanza mu Gwegura nkongera ngatasha mama we wanje Shimirimana Valeri ari Karuzi nkongera ngatasha Sengiyumva Clemo ari kucarama nkongera ngatasha mwene wacu Cishahayo nkongera ngatasha mwene wacu batazira mwameni Yusufu ari mu Yenzi nkongera ngatasha Kizera mushiki wanje nkongera ngatasha n'abapandimwe bose bari ngaha mu Rusenda duhereye kuri Papiano sindabaye
mbona nitwa Arakaza Fabrice nkabamerereye mu nkambi ya Rusenda abanifuza kwifuriza umwaka mushasha abagenzi banje tubana ngaha mu nkambi ya Rusenda Eritier Manjaro n'umuhungu tubana ngaha yitwa Dani abandi abasigaye mu gihugu hariya ariyo Isuf akababa mu bwiza akaba na Adonis akaba aba mu Cyarama na Didier akaba aba mu Kanyosha
yitwa Bimenye Imana Florida jewe ndi muri kambi ya Rusenda nshatse gutasha abagenzi n'abana banje n'ababanye mpereye kuri Yeriyana ari mu Gasenyi mu Mirambagizo n'abana biwe n'umugabo wiwe ndabifurije Noheli nziza subiye kutasha Nadine Ntabangana ari mu Rugeregere nawe ndamufurije Noheli nziza n'abana biwe kandi kuri Noheli nyine ndamurungikira agatenge yambara ka Noheli Ntabangana nifurije kutasha Rora Sigiteri ari muri Rugeregere nifurije kandi abanyegabiro bose bazizina rya Florida Bimenye Imana nabo ndabifurije Noheli nziza
ku mazina banyita Niyonkuru Idrissa nagomba kwipfuriza umwaka mushasha na Noheli inshuti n'abavandimwe bari muri Congo n'abari mu gihugu cy'u Burundi nongera gutasha umugenzi wanje yitwa Noire wo muri 24 nkatasha umugenzi wanje yitwa Noe wo muri 14 aho ni mu Rusenda nkongera gutasha mama wi wanje ari Bujumbura ku Buterere natasha mutoya wanje DJ ari muri Amerika natasha petit frère yitwa Olivier ari Bujumbura mu Buterere
jewe nitwa Manira Kiza Samson batazira Seville ndi mu gihugu cha Congo aya masano munota ndi mu Rusenda nipfuje yipfuriza umujyango n'isi mikuru ya Noheli na Bonane kugira ngo twese tubeho neza tugiranire ibiyago uno munsi turiko turatasha tutahije imijyango wa mbere mereye ko ni papa na mama bari Buganda na mushikanje Nduwimana Roda na mushikanje Tangishaka Veronica na mushikanje Rachel Fitina nkaba nta igeni Fitina bagenzi bose banyumvise kandi ndabifuriza ibihe byiza Imana ibaheza bwiza
Vedaste Ngabo tugushimire kuri ano majwi wadukuriye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Demokarasi ya Congo duce tunagira ko tunakwifurize Noheli nziza n'umuryango wawe akaririmbo muriko murumva na karirimbo rya Joro ka Josh Ishimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda tugatuye mwebwe bakunzi bacu mutwumva muri mu bitaro bitandukanye kabaremeshe Kaje kama nije Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ni ikiganiro cacu kidasanzwe cha Noheli. Mugenzi wacu Ignatius Bayizi yaciye mu bice bitandukanye vya Uganda abo bavuganye bamutuma gushikana izi ntasho.
Amazina yanyita Kankindi Kosorata mvuka mu ntara ya Ngozi komine Kiremba zone Gakere gacimbira ibihanga nkaba nipfuzije kuramuca musazanje Budara Samandari na data wacu Maratia nkaba nipfuze kuramuca n'abantu basaza banje bari mu ngendo n'abari muri komini Tangara Inyarugati bene wabona mama nuko ndaramukije abantu bari mu ntara ya Muyinga harimwo Minani harimwo Macumi harimwo Sinamuziga Karawusi harimwo Sinamuziga mwene Yohani ndaramukije abantu bose tuvukana ndabipfuriza ko kujya Noheli nziza.
Nijewe barandagiye Daforoza mvuka ku mutumba wa Mashitsi zone Nyagatovu intara ya Ngozi nkaba nifuza kubasuhuza ndasuhuza mwene wacu bari kwitanira mpuba na Dine arongowe Mukamira nkaba nsuhuza na mwene wacu yitwa Bigirimana Sefania nkaba ndi mu Bugande n'abana banje barabasuhuza inkambi ndimwo ni inkambi ya Rukinga Noheli nziza mwige ntibaje.
Nijewe ntawe mvuka ku mana nifurije amahoro mu bana banje bose kuko nibakimenya yuko nkiriho ariko ndiho. Nijewe impunzi yo muri Uganda kandi ndabaramukije amahoro y'Imana nifuje tuze tugire Noheli nziza kandi tuze twongere kubonana Imana ishimwe cyane.
Nijewe Kampano Veneranda nkaba mvuka muri komine Bugabira Provinsi Kirundo ndashaka kwipfuriza umwaka mushasha abana banje na mama Mukabeza Maria na Murekatete Jacqueline na Hamugisha Samuel na Bikorimana Prosperi na niyo gushimwa Belize na Ntawukuri yawe Delisa na Ndayisenga Jamali ndabipfuriza umwaka mushasha nkaba ndabipfuriza umwaka mushasha mwaka tuzowuje ntutuje nkaba ndi muri Uganda kandi ntumugire ngo narapfuye nkaba narashatse nkaba ndi kumwe n'umufasha wanje mwami abarezagira.
Nitwa Habimana Adriane nifuza gusuhuza abantu banje bari mu gihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Rwasa Christophe atuye muri sa aho bita muri sa Tembuye nkasuhuza n'undi witwa Butete Pangarasi atuye i Rwamagana nkasuhuza n'abana banje bari i Rwamagana aho ngaho uwitwa Ndagijimana aba ndi impunzi yo mu Rukinga muri Uganda. Ndabifuriza Noheli umwaka mwiza na Noheli nziza.
Ignatius Bahizi tugushimire kuri ano majo adukuriye mu bice bitandukanye vya Uganda tunakwifuriza Noheli nziza n'umuryango wawe. Abatwumva bari makambi arimwo abarundi abakongomani n'abandi aho muri Uganda akaririmbo Gloria ka Chorale Saint Dominique yo mu Burundi turakabatuye.
Aba ikunda aba kayikundira
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'intasho zanyu reka rero tuje ku matelefone naho twakire Eric ikaze ku ijuru ry'Amerika
ego murakoze cyane no emiriwe
uherehe ga Eric
ego cyenterere risaka muri Zambia
risaka Zambia nowe ni mwatanguye kwihimbaza miko muyitegura gute nimba mutaratangura
ego nowe ritiko turiko twitegura neza nubwo hasa naho ariko aboneka ubukene mugabo umuntu aragerageje kwashoboye kusama
Hari bikunze guca biba abantu bakaduza ibiciro bimeze gute ibiciro biracari kwa kundi ntaba ariko arakika mu bizi.
Oya ntaba ariko arakika mu bizi akiretse ko ibiciro gusa byasa n'izatanguye kuzimba ibintu bipanye n'ukuntu none ibintu bisa n'iyo bizimba na cyane cyane no muri Zambia ibintu bijyana n'amadolari bivanye n'ukuntu idolari riba riko riragenda.
Nuko rero reka ijwi ry'Amerika riguha akanya wifuriza abo ushaka kwifuriza Noheli nziza.
Ego cyane murakoze. Bwa mbere nifurije Noheli nziza ababyeyi banjye, papa wanjye barakazi keze kera sanzwe ari ku mutumba Kiyange zone Kiyange muri komine Kibabwe intara ya Makamba, na mama wanjye Tati Silivana tudasanzwe ari kumwe aho nyene. Abavukanye tuvukana bose nabo nyine ndabifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza. Ndabifurije inshuti n'abagenzi bose basanzwe banzi bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane, ndabifurije umwaka mushasha na Noheli nziza.
Urakoze hike nimubona ngaho muri Zambia, nawe tukwifurije kugira ibihe byiza biheze umwaka Noheli nziza mu bawe bose.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kundi murongo wa telefone dufise Zabir Nduwimana. Zabir ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze kunyakira ku ijwi ry'Amerika.
Uhereye ga Zabir?
Emerenga ha muri Kenya.
Nuko duga ku ijambo rero wifurize izo nshuti zawe Noheli nziza.
Umwambe nambe ntangwe kwifuriza ababyeyi bane ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza mushasha, hanyuma nkongera nkifuriza na mwene wacu nyene eka n'umuryango wanze wose n'inshuti n'abagenzi akaba aribo turi kumwe ngaha aye muri Kenya. Yitwa Nduwimana Jare Zerie, akaba ariho na n'undi twa Isroni. Abo bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha. Abari mu gihugu hariho witwa Irambo na Jasoni Kabura Patrice na Sengiyumva Jean Bosco. Abo bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha. Ntibagiye abo twahora twigana bose ebe nkaba ndabifurize umwaka mushasha. N'abamaze kubakura ubwo bose twahora twigana.
Urakoze cyane.
Mugatima ibane nabo.
Urakoze cyane za biyo ngaho muri Kenya, nawe tukwifurije Noheli nziza n'umuryango wawe.
Namwebwe nyene nanjye ndabibifurije.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na Landry Habirugira ku rundi murongo wa telefone. Landry kaze ku ijwi ry'Amerika na Noheli nziza.
Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Uherehe ga Landry?
Ndi muri Durban mu gisagara bita Durban muri South Africa.
Muri Afurika y'Epfo. Nuko rero abo ushaka kuyifuriza bakaba bande?
Ndashaka kuyifuriza mutama wanjye Kavura Byihaye abo mu Rumonge umwanjye na mama wanjye Bavakaje n'abanyamwanjye bose muhoze muri rusange.
Urakoze Landry, ugire Noheli nziza nawe mu muryango wawe. Ku ijwi ry'Amerika tubifurije ibihe byiza biheze umwaka aho muri Afurika y'Epfo. Urakoze.
Kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru ziziza ko Yesu avutse mu ijoro ku musozi umva amajwi menshi ingabo zo mu ijuru zishima cyane. Nowhere, 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 how could you mommy we see I am nowhere.
akaririmbo havutse umwami ka Eliezer Niyonizigiye niko nshensozera ko kino kiganiro cari kigizwe n'intasho za Noeli ku bakunzi b'ijuru rya Amerika. Ku izina rya bagenzi banje rero nongeye kubipfuriza Noeli nziza mu igyohererwe mwo mwishime mwongera mushimisha abandi kugeza aho mushoboye. Bagenzi banje namwe dukorana ha Washington DC n'imiryango yanyu ndabipfurije Noeli nziza, imigisha n'amahoro bibashware. Amenyesha makuru bacu muri mu Rwanda, Uganda, Kenya, Congo, Ubwongereza, Tanzania, Noeli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu. Abakunzi bacu duca Congo turonka amakuru mu Burundi, namwebwe ndayifurije Noeli nziza. Kuri micro mari kumwe na Jodiane Ninahazwe nabateguriye, ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro kidasanzwe cha Noeli yakoze mgenzanje Tien Karekezi yarampagarikiye. Na hejo rero ndabasigiye akaririmbo havuse umwami ka Eliezer Niyonizigiye wo mu gihugu c'u Burundi.
Maze kubimenya kumukiza yaje bagombye kujyari kubamusenge babonya bwenge bose bamuhinza u nini bavu bisenga bimota neza. Tumushikanire